Michigan.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ashaka ko Amerika ariyo ifatikagiri yayo intara ya Gaza muri Palestina. Amerika garurira umuhora wa Gaza kandi tuzayijaza umusaruro, tuzayigira iyacu kandi nitwe tuzaba dushinzwe kuvanaho ibisasu kabutindi bitatu. Inkuru irambuye ni mu kanya. Leta y'u Burundi iramagana ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ivuga ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umutwe wa FDLR mu gukora genocide mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Bivugwa yuko ari ukubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi mu gihe yaba amakungu cyane ubutegetsi bwa Kongo n'abenegihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe.
Alain Tribert Mutabazi, Minisitiri w'Ingabo mu Burundi, ikazi mu makuru y'iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ashaka ko Amerika ariyo ifata ikagiri yayo intara ya Gaza muri Palestina. Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi tuzayijaza umusaruro, tuzayigira iyacu kandi nitwe tuzaba dushinzwe kuvanaho ibisasu kabutindi bitatu ndetse n'izindi ntwaro ziri muri uwo muhora, tuhasize dukuraho amazu yasenyutse, tuzahatunganya ashyire ibikorwa by'amajyambere bizatanga akazi kandi abahatuye bakabona amazu baturamo. Perezida Donald Trump yavuze kandi ko nibiba ngombwa Amerika izohereza mu ntara ya Gaza ingabo za Amerika kubahiriza umutekano. Yabivuge mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru amaze kwakira Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House kuri wa kabiri Temistocle Mutijima.
Ibi Perezida Donald Trump yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku mugoroba w'uyu wa kabiri ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Aho umukuru wa Amerika yagize ati,
Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi natwe tuzayikoramo akazi keza.
Bwana Trump yavuze ko ashaka guteza imbere aka karere akakaremamo icyo yise ahantu nyaburanga hahebuje ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Ati,
everybody I've spoken to loves the idea of the United.
Buri wese twaganiriye akunze iki gitekerezo cy'Amerika cyo gufata buriya butaka tukabuteza imbere, tugahanga ibihumbi by'imirimo. Ibintu bizahahindura neza cyane ku buryo nta muntu uzamenya ko yigeze kuba kuriya, kuko ubu ibyo wabona ni impfu isenyuka n'amatongo.
Netanyahu yavuze ko imwe mu ntego nyamukuru z'intambara ye ari ugukora ibishoboka byose ku buryo Hamas itazongera guteza akaga kuri Israel ukundi. Icyakora avuga ko Trump ibintu harimo kubishyira ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Bwana Netanyahu yashimagije Trump yise umuperezida w'inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize. Aha yagize ati,
narabivuze na mbere kandi mbisubiyemo, uri inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize muri White House.
Trump ntiyatanze ibisobanuro birambuye ku buryo ateganya kugenzuramo aka karere kagizwe ubushingwe n'intambara ihamaze amezi 15, ariko ntiyanahakanye ibyo kuhohereza ingabo za Amerika. Yavuze ko nabyo nibiba ngombwa bizakorwa. Ibyatangajwe na Perezida Trump birerekana impinduka zikomeye cyane ku byo yanengaga by'uruhare rwa Amerika mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Abona uku gufata mu minwe by'igihe kirekire kwa Gaza na Amerika byazana ituze rirama muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati, ndetse wenda no mu burasirazuba bwo hagati bwose. Yavuze ko iki atari icyemezo cyafashwe mu buryo bworoshye. Icyakora ibiganiro byose byerekeza ku kwimurwa byanze bikunze bizarwanywa cyane n'Abanyapalestina, aho ibihumbi 100 muri bo bavanywe mu byabo mu kitwa Israheli uyu munsi wa none. Bwa mbere mu ntambara yo mu 1948 y'ishingwa rya Israheli, na nyuma yaho mu 1967 mu kwigarurirwa kwa Cisjordania n'umuhora wa Gaza bikozwe na Israheli, ibihumbi byinshi by'Abanyapalestina bavanywe mu byabo. Kuri ubu muri Gaza habarurwa abantu miliyoni 2.5 nk'uko bitangazwa na Roni. umuryango w'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Arabia Saudite, Emirati yunze z'Abarabu, Qatar hamwe n'ubutegetsi bwa Palestina mu ntangiriro z'uku kwezi basohoye itangazo bahuriyeho bamagana umugambi wa Trump wo kwimura abanyapalestina. Ibihugu byaburiye ko gahunda nk'izo zibangamiye umutekano w'akarere ndetse zikaba zatuma intambara irushaho kwaguka kandi zinabangamiye amahoro n'imibanire myiza hagati y'abagatuye. Ntibirasobanuka uburyo kwigarurira Gaza bihura n'umugambi Trump ubwe yitangarije wo kwagura amasezerano ya Abraham ngo hinjizwemo n'ubutegetsi bwa Riyadh. Trump mu 2020 muri manda ye ya mbere niwe wafashije mu kugera kuri aya masezerano yagaruye mu buryo imibanire ya Isiraheli n'ibihugu bine by'Abarabu. Icyakora Arabia Saudite yihutiye gusubiza ku byatangajwe na Trump kuri Gaza, ivuga ko itazagirana imibanire mu bya diplomasi na Isiraheli hatabayeho ishingwa rya leta yemewe ya Palestina kandi ko iki gihugu gihagaze hatagibwaho impaka. Mu gitondo cy'uyu wa kabiri aganira n'abanyamakuru kuri White House, Steve Witkoff, intumwa ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, yavuze ko ubutegetsi buteganya kongera kuganira kuri bimwe mu bigize amasezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa ku itariki ya 19 y'ukwa mbere, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'uko Perezida Trump arahirira gutangira inshingano. Iyi ntumwa ya Amerika yagize iti: kimwe mu biteje ikibazo ni uko ubwa mbere atari amasezerano meza cyane yasinywe, ntiyagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Trump. Ntacyo twajyaga kubikoraho. Ubu turimo gukorera ku nyandiko y'ibiyagize, niko turimo gutahura ibintu. Bwana Steve Witkoff yashimangiye igitekerezo cya Trump cyo kwimura abanyapalestina, avuga ko gahunda y'imyaka 5 yo kongera kubaka Gaza nk'uko bikubiye mu cyiciro cya 3 cy'amasezerano mu by'ukuri dashoboka. Ahmed Fouad Al-Khatib, umushakashatsi mukuru mu kigo Atlantic Council, avuga ko ugutsimbarara kwa Trump ku kwimura abanyapalestina bishobora kugaragaza inyota yo kongera kuganira ku masezerano y'agahenge, cyane cyane ku cyiciro cyayo cya kabiri. Uyu mushakashatsi aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati: intego ishobora kuba ari uguhatira umutwe wa Hamas guhitamo hagati yo kureka ku bushake kugenzura Gaza cyangwa kuva muri uyu muhora, niba uyu mutwe wifuza ko Isiraheli hava cyangwa ikongera kuhubaka, cyangwa se uyu mutwe ukisanga abaturage bose bahavanywe ku gahato, nubwo ko ibyo bizashyirwa mu ngiro bitazwi. Uguhura kwa Perezida Trump na Netanyahu kuje mu bihe by'ingenzi cyane kuri uyu mutegetsi wa Isiraheli uburi ku gitutu cyabo mu ihuriro ry'amashyaka rye ngo arangize aka gahenge. Bwana Netanyahu kandi ari ku gitutu cya rubanda banyotewe n'uko imirwano yarangira bakabona irekurwa ry'abasigaye ku bajyanywe bunyago na Hamas. Jonathan Reinhold, umukuru w'ishami ryigisha amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Bar-Ilan, avuga ko Trump na Netanyahu bose bahuriye ku ntego imwe yo kurangiza ubutegetsi bwa Hamas muri Gaza no kugarura abanyayisiraheli basigaye ku bari bajyanywe bunyago nka kimwe mu bigize amasezerano y'agahenge. Icyakora iby'aba bagabo bombi bagize nyambere muri uyu mugambi birahabanye. Bwana Reinhold yabwiye ijwi rya Amerika ko kuri Netanyahu ikihutirwa ari ugukora ibishoboka uburyo Hamas nta hazaza ha politiki igira. Ni mu gihe kuri Trump we icyo ashyize imbere ari ukugumishaho agahenge kugira ngo abashe kugera ku masezerano yo kuzahura umubano hagati ya Isiraheli na Arabia Saudite. Reinhold yabwiye ijwi rya Amerika ko ukwemerwa kwa Palestina mu bya politiki buturutse kuri Arabia Saudite gusaba Isiraheli gutera intambwe zigana kuri leta yemewe ya Palestina, ibintu umwarimu wa kaminuza avuga ko bishobora guteza ihanguka rya guverinoma ya Netanyahu.
Urakoze Temistocle mu tijima ya makuru mushobora kuyakurikirana ku rubuga rwacu rwa internet wa ishatu akadomo radio.vwa akadomo.com.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda iravuga ko ibyatangajwe na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ko u Rwanda rwitegura gutera u Burundi nta shingiro bifite. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ko ahubwo u Burundi ari bwo buri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Navuganye na Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ntangira mubaza icyo avuga ku magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ntabwo tubifata nk'ukuri, kuko niwe wohereje ingabo ze iburasirazuba bwa Congo ahantu badafitanye n'umupaka na Kongo mu kivu ya majyaruguru gufatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR basangiye ingengabitekerezo ndetse na n'ingabo za Kongo n'abari na ziriya ngabo z'amahanga zose ziri muri iriya coalition kugira ngo batere M23 kandi banatere u Rwanda nk'uko nari maze kubivuga. Anga nagira ngo ndongere nibutse ko mu kwezi kwakira 2023 ubwo abanyatura abawazarendo n'abaFDLR batwikaga inzu 300 z'abatutsi bari batuye mu mudugudu wa Nturo muri territoire ya Masisi ingabo z'u Burundi zari aho ngaho ku musozi zirebera zitagira icyo zikora. Ero bakaba bari bafatanyije umugambi ugutwikira abatutsi b'abanyekongo. Rero sinumva ukuntu Perezida Ndayishimiye yagaruka akavuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi kandi bigaragara ko ari u Burundi rushaka gutera u Rwanda.
Ni ukuvuga yuko muzi neza ko u Burundi nabwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda.
Niba si u Burundi gufatanya na FDLR ishaka gutera u Rwanda bugafatanya na Perezida Tshisekedi wavuze inshuro nyinshi ko ashaka gutera u Rwanda, ubwo urumva se abarundi batari muri uwo mugambi?
None se ni ukuvuga rero ko intambara avuga y'akarere atinya ishobora kubaho?
Twe nta ntambara y'akarere twifuza. Twebwe icyo twifuza ni uko izi ngabo zose ziri ku mupaka wacu zigamije guhungabanya umutekano wacu n'umutekano w'abanyarwanda zava muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde muri kariya karere. Kuko nk'uko nabivuze, izi ngabo zose uko twazivuze ziri ku mupaka wacu, n'izivuye kure nko muri Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda, kandi icyo bagamije ntabwo ari uguhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se umutekano wa Afurika y'Epfo, ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu dusaba yuko izi ngabo zabarwa muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde, maze turebe ukuntu twakongera kugirana umubano n'iterambere muri aka karere k'ibiyaga bigari.
Ko Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera avugana na M23, umutwe avuga ko ari umutwe w'iterabwoba, bizagenda gute kugira ngo ashobore kuvugana nabo?
Ahubwo Perezida Tshisekedi niwe ukorana n'umutwe w'iterabwoba ariwo FDLR, kuko nagira ngo mbibutse yuko FDLR yitwaga ALIR yashyizwe mu mitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001. Hanyuma rero icyo byo Perezida Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 yabivugaga kera bagifata bunagana, none reba aho bageze. Ngira ngo igihe kirageze yuko Perezida Tshisekedi yumva ko nta igisubizo cy'intambara gishobora kurangiza ikibazo burundu, ahubwo ari igisubizo cya politike kijya mu mizi y'ikibazo, aricyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo, kuba bahezwa, kuba baravanwe mu byabo. Mu Rwanda natwe dufite 100,000 by'impunzi baturutse muri kariya karere birukanywe na n'ingabo za Kongo ndetse na n'imitwe myinshi bakorana.
Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye.
Leta y'u Burundi iramagana ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ivuga ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umutwe wa FDLR mu gukora jenoside mu ntara Kivu ya Ruguru, aho barwanya umutwe wa M23. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Desire Hatungimana.
Mu gitondo cyo kuri uwa kabiri ari mu biro bikuru vya gisirikare asanzwe hari n'icyicaro cy'ubwo bushikiranganje, Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushira umwaka w'2025. Mu kiganiro yaciye aho abamenyeshamakuru, Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi ariyamiriza ivyashikirijwe n'u Rwanda.
Bivuga yuko ari ukubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi u Burundi, mu gihe yaba amakungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abenegihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha, ngira ngo murabizi ko mwene izo mvugo zama zashikirijwe.
Ku ngengabitekerezo ya jenoside igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imigwanya igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byarabishikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Alain Tribert Mutabazi abyamirira kure
ugwego bw'igisirikare bwo Burundi murazi kumwe n'abitunganijwe n'abarugize kandi icyo kijanye n'iz'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano aha rero tubamisha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka
umushikiranganje wo kwivuna abansi yongeye gushimangira ibyari byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kwa 16/0 uyu mwaka ko basikare b'Abarundi bari kugwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo kamisi yose
tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano haba ku rwego rw'akarere ta Afrika y'ubuseruko haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika ekambere no ku rwego mpuzamakungu ONU
iyo mvugo y'umushikiranganje Mutabazi irabeshuzwa na bamwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera hanze y'u Burundi Pacifique n'inahazwa arongo ishyirahamwe Fokode mu matohoza bakoze mu mugambi ndondeza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'abarundi n'uburundi itagaragara
turonka buri munsi abasirikare b'u Burundi batwandikira amagogo bafitiye muri Kongo batubwira ingene bariko barari ibyabo biriko biraribwa batwandikira tubwira ingene bariko barapfa batubwira akarenganyo bakoregwa kira munsi batwandikira tubwira kwiyongwano batayitahura banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye aba ofisiye aba major aba colonel abaki usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika umuntu wamubwiye ko ajya muri Kongo agenda seveye abazi ko agiye gupfa
igerekezo rya 31 kwezi kwa mbere uno mwaka Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi imbere y'abaserukira ibihugu bya mu Burundi yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano akarere atamutekano kogira mitangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri no wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri François Nyamoya umunyamanga mukuru amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye ashaka ko imvugo y'ibijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi imbere yo kuja muri Congo muri MSD babona ko ibiganiro bitavangura n'abafasha ibigwanisho kugira abagwanya leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira yonyene irama yo kugarukana intwari bereye mu Burundi nayo ku basirikare b'Abarundi bariko batakaza ubuzima muri iyo ntambara ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko atakibazo biteye kuko umusirikare wese aramusaguye ku rugamba canke ahandi hose hasanzwe hatekanijwe uko imiryango yabo ibimenyeshwa n'uko ifashwa Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga rya ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri uru rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika izugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda umunyamakuru Theonest Nsengimana yasabye urukiko rukuru gutesha agaciro ibimenyetso bimushinja imikoranire ya hafi n'umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Paul Kagame inkuru irambuye Eric Bagirubusa
Ibyo bimenyetso umunyamakuru Theonest Nsengimana asaba kutazaha agaciro bishingiye ku butumwa bugufi bwo ku rubuga rwa WhatsApp ubushinjacyaha bumuregesha ko yandikiranaga n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza buvuga ko umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho yasabaga Nsengimana gutambutsa ibiganiro ku binyamakuru bye umuyobozi wa Umubavu TV online na umubavu.com yabwiye umucamanza ko ibyo bimenyetso byafashwe bishyikirizwa urukiko mu buryo bunyuranyije n'amategeko Nsengimana aburana haka n'ibyaha aregwa akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri telefone y'uregwa ubushinjacyaha buvuga ko yari yaranditsemo izina rya Inkora Ivu bisobanuye Inkora Mutima Ingabire Victoire Umuhoza ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ni itangazo ryanyujijwe ku bitangazamakuru bya Nsengimana rihamagarira abantu kwitabira umunsi wahariwe kuzizikana umunyapolitiki Ingabire uzwi nka Ingabire Day Iri tangazo abamwunganira mu mategeko Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bavuze ko ridafite aho rihuriye no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi nka kimwe mu byaharegwa. Bavuze ko ritagaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko Theoneste Nsengimana yagombaga kwifashishwa n'abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi mu gushyira mu bikorwa umugambi wo guteza intugunda muri rubanda. Uregwa yavuze ko kuba yaratawe muri yombi hataratambutsa ku binyamakuru bye umuhango wa Ingabire Day bitari kuba bibaye ubwa mbere atambutse ibyo biganiro. Yabwiye urukiko rukuru ko mu bumenyi afite ubutumwa aregwa kwandikirana na Ingabire bushobora guhindurirwa muri mudasobwa bityo ko bushobora no kwitirirwa buri wese. Yavuze ko ibyakozwe bitemewe mu rwego rw'amategeko. Ni urubanza rwaranzwe no guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Nsengimana n'abacamanza. Uregwa yatse umwanya avuga ko ashaka gutanga icyifuzo no kugira icyo asaba. Nsengimana yavuze uko abona cyangwa yumva ibintu aho gutanga icyifuzo n'ubusabe ku mucamanza. Yavuze ko mu mboni y'ubushinjacyaha buburana budahagarariye inyungu za rubanda nk'uko byagombye kuba bigenda, ahubwo asanga buhagarariye inyungu za leta n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha vuba na bwangu yahise amwaka ijambo asaba abanyamategeko bamwunganira gukoresha umwanya usigaye bakagira icyo bavuga ku byaburana. Sengimana yahise avuga ko nabo batemerewe kugira icyo bavuga niba urukiko rumwatse ijambo. Yakomeje kuvuga adahawe ijambo mu majwi yo hasi kw'ibyo yashakaga kuvuga yabirangije. Urukiko rusaba umwanditsi kwandika ko uregwa rusuzuguye. Abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umwanya muto basohoka mu cyumba cy'urukiko kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Aho bagarukiye mu cyumba cy'urukiko bamusabiye ijambo kugira ngo agire ibyo akoraho ubugororangingo mu myiregurire ye. Umucamanza akomeza kwima ijambo. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana yibukije ko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza aho ububasha umucamanza bwo kwihanangiriza uregwa mu gihe ateza imvururu mu rukiko cyangwa akamwambura ijambo ari nabyo urukiko rwakoreye Nsengimana. Umunyamategeko Brice Bikotwa yabwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko Nsengimana yakoze ibyaha. Yabwiye urukiko rukuru ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha naho bigaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ku munyamakuru Theoneste Nsengimana, abanyamategeko bamwunganira bababwiye urukiko ko nta gikorwa kigize icyaha kigaragazwa n'ubushinjacyaha ku byo burega Nsengimana. Umunyamategeko Felicien Ngashema yavuze ko uwo bunganira yari akwiye kubanza kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho guhita aregerwa urukiko. Yavuze ko ibikorwa aregwa bishingiye ku mwuga we w'itangazamakuru. Yabwiye urukiko ko Nsengimana atigeze ajya mu mutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Ubushinjacyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'impuha. Buvuga ko yari bwifashishwe n'abayoboke b'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Darufa Umurinzi akajya atangaza imigambi bwita mibisha. Abo baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku gitabo cy'umunyaserbia Popovich Silja cyitwa Blueprint for Revolution gikubiyemo amayeri cyangwa ingamba zo guhirika umunyagitugu ku butegetsi hatifashishijwe imbunda. Abamaze kwiregura bose ibyaha barabihakana. Hatahiwe bwana Sylvain Sibomana ariwe muhuzabikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatatu. Ehwe y'ubusajyi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi abarimu bo muri kaminuza y'igihugu bakomeje kureka akazi bakajya gushaka aho bahembwa neza. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abagera kuri 40 barasezeye. Abanyeshuri bafite impungenge ko amasomo ashobora guhagarara. Inkuru radio Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Intandaro yo guheba akazi muri kaminuza y'u Burundi haba ku bakozi basanzwe canke kubigisha na gashara kadafashe nkuko bivugwa na sendika abigisha biyo kaminuza y'u Burundi. Dr. Desire Niyuhire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi anarongoye iyo sindika aherutse kubisigurira Ijwi rya Amerika.
N'agashahara ikintu bita umushahara n'ikintu kijyanye n'ibyo ukora. Ntushobora gufata umwarimu wa kaminuza afise urupapuro rw'umutsindo rwa doktora aje ava mu bihugu bitandukanye aho ashobora kuba yahora aronka n'amahera aruta ayo aza guhemba ngaho ari munsi ayo yahora aronka umunyeshuri. Byinshi bihagaze ngaho umuntu afise urupapuro rwa doktora za guhemba miliyoni n'ijana muri University Burundi munsi y'amadorari amajana abiri. Ayo mahera utabuzi uje ntarimuye yemera kuyakora.
Iryo genda ry'abakozi ba kaminuza ryatanguye kuva mu mwaka w'2020 ritera ryongereza umurindi nk'uko umuyobozi wa kaminuza abivuga mu rwandiko yarungikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mu mpera z'umwaka uheze w'2024. Afatiye ku bagera ku 118 bahebye akazi mu mwaka w'2024 harimo abigisha 41 udasemanira abona arongoye kaminuza Rwigara yamenyesheje ko ico kibazo kigiye guhungabanya ibikorwa bya kaminuza hamwe atagikozwe vuba. Ibyo biranemezwa n'abanyeshuri nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kubona babaho ubumenyi bahembwe n'ica nikize ariyo ntandaro yo guheba akazi.
Nagahombo cyane gose nko kuri kaminuza y'u Burundi kuko umwigisha wo kuri kaminuza y'u Burundi yigisha ikintu yigiye kandi hariho nabo usanga bagiye kugira wongere kuronka uyundi amusubirira ari ngorane.
Bisanzwe umwarimu yari umuntu ategerezwa kubahwa muri byose kuko niwe agize ubuzima bw'igihugu. Mu bihugu byateye imbere usanga umwarimu ari wahembwa amahera anyene akwiye neza ubwabo ngaha mu gihugu babashira hasi.
Abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi baheba akazi baja gukorera yandi mashirahamwe akorera mu gihugu imbere canke mu makungu yabo bahereza umushahara ufadika. Professor Desire Niyuhire anarongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi afatira kukunu amakaminuza yo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko afata abakozi bayo.
Rose sinzi ko bategetse barahaguruka ngo barabe bavyige bararingana icabwenge zabo zigarukana kuzigarukana no kuzishira ku rugero zitegerezwa kuja kuki bagiye bahembwa amahera meza. Muri Kongo abarimo bahemba kuva ku 2000 gushika ku 3500 z'amadolari. Mu Rwanda naragerageje kurabasanga turetse ubundi burusho bafise tutanabuhare turi amushahara gusa tusanga baregereza amahera 3000 z'amadolari.
Mugwandi kumuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yarungikiye umushikiranganje jejundero n'ubushakashatsi ntiyatomoye igituma abo bakozi b'ikigarongoye bakura meza. Ubwo gwandiko rwo kwa 16 kwezi kwa 12 umwaka weze 2024 rukavuga ko mu mwaka wa 2020 hahebye abagera kuri 18 harimo umwigisha umwe gusa. Mu 2021 bari 25, mu mwaka wa 2022 naho bakaba bari 27. Iryo kete nyene heritomo kwa baheba kazi kaminuza y'u Burundi ku bwinsha rabagabo. Odasimani labona akavuga ko kwijana na 18 bagiye muri uwo mwaka wa 2024 abagabo barenga 90. Ibyo guheba kazi byaheruka kuba mu mwaka wa 1993 kubera umutekano muke warangwa mu bigo by'iyo kaminuza. Uwo nawo wari waturutse kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu n'ubundi bwicanyi bwagiye burarandagata mu gihugu cyose. Si muri kaminuza y'u Burundi honyene abahakorera babenyesha ko agahembo bahabwa buri kwezi ari n'ica nikize. No mu bindi bisata nuko nkuko bimenyeshwa n'amahuriro y'amasendika y'abakozi ba leta COSIBU na CSB. Celestin Sabyimana arongoye urunani COSIBU.
Ubwo rwandiko nubwo kumenyesha yuko twe duserukiye abakozi bose badutura ingorane yuko ubu ibintu cyane cyane by'ibiciro byananiranye badashobora kubaho. Muri urwo rwandiko twerekanye buhoro buhoro ingena umukozi asanzwe wo hagati afise umuryango afise umukenyezi n'abana bane kugira ashobore kubaho uburyo bukenewe amahera akenewe. Twabyerekanye muri urwo rwandiko birashika miliyoni 2,800,000 hafi. Rero ivyo rero n'ibintu novuga n'abavuga mu Faransa minimum yo kubaho ni ku kwezi. Hanyuma rero urumva gupanga byananiranye dusazwe tuzi nk'aha mu gisagara cya Bujumbura no mu bindi bisagara byo hagati mu gihugu. Abarenga 80 ku ijana b'abanyagihugu bahaba barapanze hose ugenda ubazi barata.
Abahurikiye mu masendika y'abakozi co kimwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi bagasaba ko leta yotunganya vuba inama n'ukokoma yo kurabira hamwe ico kogwa mu bijanye no gutunganya gushasha imishahara n'ibiciro ibihuha bitarahuhuka.
Urakoze Thierry Bendayishimiye hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahondo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: imbuto y'umugisha isoromwa giti cy'umuruho. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
It ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ijwi ry'Amerika.